VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ni Edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Aloys Bigirimana, nanjye ndabaha ikaze mu biganiro byacu.
Tujya mu icapiro rero tukagurisha amafaranga ari hasi yaho tubataye mu icapiro. Publicity zitabonetse ni igihombo. Iyo tumbona ibinyamakuru byinshi bitagisohoka, amaradiyo nayo n'amateleviziyo ni ibintu bihenze cyane.
Uwo ni umunyamakuru w'umunyarwanda Kazimir Kayumba, umaze imyaka irenga 20 mu mwuga w'itangazamakuru ryandika, avuga ko uwo mwuga utagitanga icyizere cyo kubaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kohereza uwihagarariye mu gihugu cya Somalia nyuma y'imyaka 25. Muri Ethiopia abantu barenga 100 bamaze gupfa baguye mu myigaragambyo. Umuryango w'abibumbye ukomeje gusaba ko imirwano ihagarara mu mujyi wa Aleppo muri Syria. Aya makuru nandi avugwa hirya no hino ku isi niyo bateguriye kuri uyu mugoroba nk'imukiko. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi turayagezwaho na mugenzi wanje Aloys Bigirimana.
Urakoze di. Ambasaderi wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Somalia yashitse i Mogadishu kuri uyu munsi wa kabiri, aho yashikirije iketeri mugena leta y'icyo gihugu mu gihe hari haheze imyaka 25 ta buserukizi bwa Amerika burangwayo. Ambasaderi Stephen Schwartz agiye gufasha abategetsi ba Somalia kugarukana umutekano muri icyo gihugu cyatabaguwe n'intambara y'abasivili maze imyaka irenga 10 hamwe n'ibitero vya Al-Shabab. Umushikiranganji wa Somalia ajejwe imigenderanire n'amakungu yatangaje ko Ambasaderi Schwartz yashimye intambwe zimaze guterwa muri icyo gihugu mu myaka 8 iheze, kandi ko yasavye abategetsi b'ico gihugu kurushiriza guteza imbere imibereho y'abanyagihugu cyane cyane y'abakenyezi hamwe n'urwaruka. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1991 niho Amerika yahagarika ubuserukizi i Mogadishu, inyuma yaho intwaro ya Mohamed Said Barre yari ku butegetsi icyo gihe yirukaniwe ku butegetsi hamwe n'intambara z'amoko zadutse muri icyo gihugu. Muri Ethiopia igitegiri cy'abafuye mu migumuko yabaye mu ndwi iheze byashitse ku bantu 100. Abantu baharurwa mu 100 bavugwa ko bahagaritswe n'inzego z'umutekano mu gihe abandi bavugwa ko bakomeretse. Imyigaragambyo yabaye mu ntara ya Oromia na Amhara ku munsi wa 6 n'Uwimana yahitanye abantu benshi, abandi barakomereka. Amnesty International yashikirije igitigiri cy'abafuye gishika kuri 97. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko abajejwe umutekano muri Ethiopia bacucagiye amasasu kuba ariko barigaragambya mu mutekano. Ariko leta yo ivuga ko bamwe muri abo biyamamaza harimwo abitwaje ibirwanisho, kandi kwivyo myigaragambyo itari yisunze amategeko. Imyigaragambyo yo mu ntara ya Oromia ifise inkomoko ku mugambi wa leta wo kwagurira imbibe z'umurwa mukuru muri ico gisagara, umugambi ubandanya kwiyamirizwa n'abanyagihugu. Leta ya Somalia ibandanya kugabisha abigaragambya aho ivuga ko bishobora guhungabanya umutekano. Igihugu cha Turukiya cyagabishije ko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika itokohereza Fethullah Gulen muri ico gihugu bishobora gutosekaza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu. Fethullah Gulen ni umunyedini yamuka muri Turukiya abaha muri Amerika, yagirizwa niyo leta kuba ari we yagombye gutembagaza ubutegetsi. Umushikiranganji w'ubutungane muri Turukiya Bekir Bozdag yatangaje kuri televiziyo muri ico gihugu ko mu gihe Amerika itomwohereza bazoca bahagarika imigenderanire bafitaniye yo kurwanya iterabwoba. Amerika hamwe n'abashingwamanza ba Gulen bamenyesheje ko leta ya Turukiya atavyemeza iratanga vyerekana uruhara yagize muri uko gushaka gusenyura ubutegetsi ko adakwiye koherezwayo. Umwe muri abo bashingwamanza Reid Weingarten yavuze ko kubona abantu batabwa mu mvuto ku bwinshi muri Turukiya byerekana ko Gulen atabutungane nyabwo azoronka mu gihe yo koherezwa muri ico gihugu. Abantu bashika ku 70,000 bagizwe n'abasirikare abakora mu bucamanza no mu nyigisho barafunzwe, abandi barakuwe mu buzi, abandi baracari ko bagirwa ko amatohoza. N'abashika 270 nibo bafuye, abandi baharurwa mu 1,000 barakomereka mu gihe hariko hageragezwa gutembagazwa ubutegetsi muri ico gihugu. Gulen yarahakanye ko ataruhara afise muri uko gushaka gutembagaza ubutegetsi, kandi nawe nyene yaravyiyamirije. Ishirahamwe mpuzamakungu nirisaba ko intambara ziriko zibera mu gisagara ca Aleppo muri Siriya zihagarara bidatevye. ONU yatangaje kuri umunsi wa kabiri ko abanyagihugu barenga 2,000,000 bari mu kangaratete aho batagira amazi canke umuyaga nkuba, mu gihe abarwanya leta ya Siriya babandanya gusagiriza abasirikare ba leta muri Aleppo. Abakora mu vy'amagara y'abantu babwiye abadiplomate ba ONU ejo ku munsi wa mbere ko ico gisagara gisigaye ari umusaka. Ku munsi wa mbere kandi abategetsi b'igisagara ca ONU bigisata cawo ni murambabarira kijejwe gutunganya gutanga ifashanyo basavye ko imigwano yohagarara kugira babashe gukora amazi hamwe n'umuyaga nkuba byasambuwe n'imigwano yabaye mu ndwi iheze. Nawe ambasadera aserukira Amerika muri ONU Samantha Power yashigirije ko afise amakenga ku rugero izo ntambara zigeze ko, mu kuvuga ko naho babandanya bagwana atanumwe mu mpande zishamiranye agiye gutsinda muri ico gisagara ca Aleppo. Amesha kuko intambara zibandanya ariko abasivile biyongera kugarizwa hagati y'imishamirano kandi babandanya kugira ingaruka mbi zirenze urugero.
Arakoze mugenzi wacu Aloyzi Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikaze mu makuru yacu avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Umukuru wa gereza nkuru ya Mpimba aho ni Bujumbura mu Burundi n'umwungirije barafunzwe bazira imfungwa yatorotse ubwo yari ijyanywe kwa muganga. Uwo watorotse araregwa kwinjiza ibirwanisho abikuye mu Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza uri Bujumbura mu Burundi.
Ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze niho vyatangura kunugwanugwa ku muyobozi w'ihoro rikuru rya Mpimba yahagaritswe. Amakuru amwe yavuga ko yahagaritswe ku munsi wa gatanu mu ijoro, ayandi akemeza ko hari kwa gatandatu mu gitondo. Ayo makuru nyene yamenyesha ko Gregoire n'impagaritse yajanywe mu gasho k'iperereza ku wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu uku kwezi k'umunani uyu mwaka wa 2016. Umukuru w'ibohero rikuru rya Mpimba rero yahagaritswe kubera umunyororo yatotse ibohero arongoye. Uwo munyororo yari yatorotse ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatanu ku kwezi k'umunani nyene. Uwo munyororo yatorotse yarafunzwe yagirizwa kwinjiza ibirwanisho ku butaka bw'u Burundi abikuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Amakuru ava mu ihoro rikuru rya Mpimba yemeza ko uwo munyororo yatorotse mu gihe yaragiye kwa muganga hanze y'ibohero kwigoroza nk'uko yari asanzwe abikora. Yari yasohotse kwivuza hanze kubera mu ihoro rikuru rya Mpimba atabikoresha bafise byo kuvura bene ubwo bumuga bwo kugororwa. Kuri uyu wa mbere abandi bakozi babiri b'ihoro rikuru rya Mpimba nabo nyene bahavuye bahagarikwa muri iyo dosiye nyene. Abo nabo ni cegera cy'umuyobozi w'iryo bohero hamwe n'utwara ivuriro ryo muri iryo bohero nyene. Ababiri bompi bakaba ari abakenyezi. Uko bakurikirana ni Sandrine Kanyamuneza na Anglebert Vyamungu. Nabo nyene bivugwa ko bafungiwe mu iperereza. Amategeko agenga amabohero n'abafungwa ategeka abakozi b'ibigo bifungirwamo abantu guh'uburenganzira umuntu wese agwaye indwara amavuriro yo mu mabohero adashobora kuvura kuja kwivuriza no kwipimisha mu bindi bigo n'ibitaro hanze. Umuyobozi mukuru arahe iby'amabohero mu Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko atari imbejere kwa abo bakozi batatu b'ibohero rikuru rya Mpimba bahagaritswe. Jehovah Hajayanda sigura kwimbere yuko bahagarikwa hasohotse imitahe hisunzwe amategeko. Umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi ariko ntavuga habo bantu batatu bafungiwe mugaba amenyesha kwa matohoza ariko arakorwa kandi ko naho baba bari mu iperereza naho nyene hari inyamira mabi zize zikanonosora ibijanye n'amatohoza. Icyo bikora aremeza ko bahagaritswe kubera hari umunyoro yaramaze gihafungiwe mu bihoro rikuru rya mpimba yatorotse yagirizwa kwinjiza ibirwanisho. Ibihoro rikuru rya mpimba ricubakwa mu mwaka w'1958 rigatangura gukora inyuma y'umwaka umwe byari bifite ubushobozi bwo kwakira abanyoro 800 ubu ribarizwamo abarenga 300,200. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Mu mpera z'icyumweru gishize ikipe y'abanyamakuru b'ikinyamakuru Iwacu cyandikirwa mu Burundi yeretswe umurambo w'umuntu ureremba mu ruzi hafi yaho umunyamakuru Jabiye Girimana yazimiriye. Ubwo abashinzwe umutekano bajyaga aho hantu uyu munsi ngo habonetse undi murambo. Kuri telefoni kuva i Bujumbura turi kumwe nanone n'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza. Eloge, abashinzwe umutekano ndetse n'abashinzwe uburenganzira bwa muntu bagombaga kujya ahabonetse ikiziga cy'umuntu bikekwa ko ashobora kuba ari umunyamakuru Jabigirimana. Amakuru mutugejejeho mu kanya nuko hari ikindi ziga gishobora kuba cyabonetse bimeze biteroje.
Ego me yimo kubivuga ndi mu nzira ntahuka tukaba twari tuvuye aho nyene hakaba hari abajeje inzego z'umutekano mu gipolisi mu iperereza ry'u Burundi hamwe n'abajejwe agati akazi na muntu mu ishyirahamwe ya CNDH no kuvuga mu gihugu igihugu wigenga uri abateka akazi na muntu bashitse aho hantu bakaba bahashitse bahavuye babona ikindi kiziga kigira kabiri ariko kubera hari ku mugoroba kandi akaba ari no mu manga nini y'uruzi ntibyakunze yuko igipolisi kigejwe gutabara protection civile ikurayo ibyo biziga bibiri bikabitekanijwe yuko kuri uyu wa gatatu mu gitondo baheza bagasubirayo kugira ngo bakureyo ibyo biziga ariko gushika ubu nta muganga arapima ngo arabe abo bantu abari bo kugira ngo bamenyekane.
Nk'uko twari twabibwiwe ku munsi w'ejo n'umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu bwana Antoine Kaburahe, bari basabye ababishinzwe kugerageza gukura uwo murambo mu mazi kugira ngo bamenye niba ari umunyamakuru Jabigirimana cyangwa se ari uwundi muntu. Niki cyatumye uwo murambo uyu munsi udakurwa mu mazi, Loje?
Ego ikinyamakuru Iwacu niko cyari cyasabye ko ari jejwe bagenda gukura icyo kiziga muri ayo mazi kugira ngo barabe by'ukuri ko ari umumesha makuru cyangwa ari uwundi muntu kuko cyagira kiti abo uwundi muntu cyangwa uwo ni uko ari kiremwa muntu abiyo bategerezwa kumenya ibyamushikiye. Uwo munsi rero ni ukuvuga ababijejwe bagiye ariko bahashitse mu masaha y'inyuma ya saa sita kuko inzego zitandukanye kugira ngo zibanze kwegerana hari abazi Bujumbura harimo n'abamenyeshamakuru hari abari baje bavuye Igitega kuko nk'abo mu gihugu wigenga urirejo agati akazi na muntu CNDH bari mu mwiherero Igitega hakaba n'abandi bo mu bisata bitandukanye babanje no kwiga uburyo bw'aho hantu ingene icyo botwara n'icyo bakoresha mu nyuma rero baheza bajyayo inyuma ya saa sita kuko hari n'ahantu hagoye kuja mu mitumba. Icyabonetse ni uko uyu munsi bitakunda kuko uburyo butari bukwiye cyane cyane bw'ibikoresho n'igipolisi zije gutabara cyo ngahe Muramza bakaba ejo bagiye gukorana n'ishyirahamwe kuba rwize nk'uko babivuze kugira ngo barabe ingene bakurayo ibyo biziga. Ni ukuvuga ko abategetsi bitabiriye akanwa batewe n'ikinyamakuru Iwacu baheza bajya gusubira kuraba kuko no ku munsi wa gatandatu bari bagiye kuraba ariko ntibabibona. Ni ukuvuga ko akamo batewe n'ikinyamakuru Iwacu abategetsi mu nzego zitandukanye bakitabiriye.
Urakoze cyane Eloge Wirikaneza, komeza udukurikiranire hafi iyo nkuru numara kuyitoza neza uzayitugezaho ku munsi w'ejo. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Muri sanga Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse ko radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.voa.com. mushobora kandi no gusanga ibigano byacu ku rubuga rwa soundcloud.com hanyuma mukandika izina radio yacu VOA. Mu Rwanda ifunga ry'ibinyamakuru rimaze iminsi rivugwa ndetse no gucumbagira kwa bimwe mu binyamakuru bitewe na mikoro makeya adatuma babona icyo bahomba bahemba abanyamakuru. Ibi ngo bihangayikishije abakora uwo mwuga, bamwe basigaye bafata uwo mwuga nk'utabaha icyizere cy'ejo hazaza. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda.
Mu minsi ishize bumvikanye mu bitangazamakuru ifungwa rya radio KFM y'Abanyakenya. Iyi radio yari imaze imyaka igera kuri 5 ikorera mu Rwanda. Iyi radio yari imaze kugira abakunzi benshi ndetse ifite n'abanyamakuru babigize umwuga. Mu Rwanda iki kinyamakuru cyahagaritse ibiganiro byacyo ndetse na gahunda y'amakuru yavuyeho. Iyi radio yafunze ikurikiye televiziyo ebyiri zafunze zitaramara imyaka ibiri zivutse, Yego TV ndetse na televiziyo Exalto. Ibi bitangazamakuru byafunze byaje bikurikira ibitari bike byandika, ariko byo bigenda bifunga umunsi ku munsi bitewe nuko itangazamakuru rikorera mu mpapuro ryasimbuwe n'irikorera kuri internet. Abakora uyu mwuga w'itangazamakuru cyane cyane ryandika bemeza ko muri iki gihe umwuga w'itangazamakuru utakibaye icyizere cyo kubaho. Uyu ni Kazimi Kayumba, umunyamakuru wandi kumaze imyaka irenga 20 mu mwuga.
Itangazamakuru rira ahantu hakomeye cyane. Reka duhere nk'umunyamakuru byandika. Umunyamakuru byandika rwose urabona hari ibintu byinshi birisimbuwe n'ibyo kuri internet. Ugasanga ibinyamakuru kujya mu icapiro birahenze, none kugura ikinyamakuru cya 500-600 kandi atazi yuko umwana ari buriye ku manywa ukabona ntabwo byoroshye rwose. Tujya mu icapiro rero tukagurisha amafaranga ari hasi iyo tubataye mu icapiro. Publicity zitabonetse ni igihombo. Iyo tumbona ibinyamakuru byinshi bitagisohoka. Amaradiyo nayo n'amateleviziyo ni ibintu bihenze cyane. Iyo ni ukuri ko Imana kumva hari ibifunga ntabwo bintangaza. Kandi urabona yari menshi, isoko ni rimwe, amikoro nayo ngayo adahagije cyane.
Abantu banyuranye bagerageza gusobanura iki kibazo, benshi bahuriza ku kibazo cy'isoko rito rigaragara ku bitangazamakuru byinshi biri mu Rwanda ariko bikarwanira amafaranga make. Bwana Emmanuel Mugisha ayobora urwego rw'itangazamakuru rw'igenzura.
Ariko byanye n'isoko bakoreramo bishobora kuba ari byinshi. Nubwo ngo dufite isoko rya miliyari 2 mu itangazamakuru, izo miliyari 2 ziba distributed gute? RBC ikeneyeho, contact zikeneyeho, flash zikeneyeho. Ari nayo mpamvu kenshi duturaho kugenda tujya inama tukavuga tuti nakuntu habaho guhuza imbaraga. Aho kugira ngo mutatanye imbaraga mukaba ijwi rimwe rishobora noneho kuba rya kwa mashinga iyo market no ihari.
Abanyamakuru bagenda bava mu mwuga cyangwa se bikaba bigaragara ko uyu mwuga utakibatunze, bashinja leta kubitakibaha amatangazo yo kwamamaza. Ibi bikaba ari byo byatumye abenshi basigaye barahinduye akazi.
Mbere twabonaga ministere zaraduhagaza publicite ibigo bya leta nka zariyamu za statistike, hanyuma hagira igihe bafunga kuduha za publicite kubera impamvu twumvise ngo ibinyamakuru byigenga ngo byandika ubuyobozi tangira kubinyuza mu masoko. Twasanze yuko ari nk'ahantu twaherekeza ibindi bitangazamakuru bya leta. Twatanga ibisabwa kugira ngo tubone za publicite, ugasanga n'ibirya binyamakuru byonyine nibyo bihabwa isoko. Ingaruka twasanze ari uko tutakomeza twandika tugacika intege ibyo binyamakuru bya leta akaba ari byo bikomeza byandika.
Gana Gerard Mbanda ushinzwe itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB ku murongo we wa telefone igendanwa yavuze ko mu Rwanda ibinyamakuru binanirwa gukora hari niba byatewe n'uko banyirabyo babize n'abiso. Uyu muyobozi avuga ko usibye Radio KFM yahinduye imikorere ataramenye ibindi bitangazamakuru byafunze kuko bitigeze byandika mu buryo buzwi ngo bivuge ko bihagaritse akazi. Abanyamakuru baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko nubwo hari ibitangazamakuru byinshi bikigerageza gukora ariko nanone hari ibigenda bigaragaza intege nke ku buryo nabyo bishobora kutazamara igihe kinini bigikora mu Rwanda. Batanze urugero nk'ibinyamakuru bishobora kugenda bimara amezi abiri atatu bitarahemba abanyamakuru mu Rwanda. Imibare itangazwa n'abashinzwe itangazamakuru iragaragaza ko mu Rwanda habarirwa televiziyo zirenga 8, radio zigenga cyangwa n'iza leta zirenga 20, ibinyamakuru bikorera kuri murandasi birenga 80 n'ibyandika bisohoka rimwe na rimwe bigera kuri 50. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi. Tugume mu Rwanda muri iki gihe i Kigali harabera imurikagurisha mpuzamahanga ku nshuro ya 19. Abakora mu nzego z'ubuzima mu Rwanda bahisemo kwimurira ibikorwa byo gupima icyorezo cya SIDA ku buntu ahari kubera iryo murikagurisha. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa yarahasuye maze agirana ikiganiro na Madame Levocate Uwimana, umuforomokazi uhagarariye abari gupima SIDA, amubaza impamvu bahisemo gupimira SIDA ahabera imurikagurisha.
Impamvu nuko ari ahantu hahurira abantu benshi bagiye batandukanye, kandi akenshi abantu gusanga izo serivisi ku bigo nderabuzima cyangwa se n'andi zitangirwa ubona bibagoye. Ariko iyo abantu baje muri iki gikorwa cy'imurikagurisha, baje kureba ibyamuritswe, baje guhaha, baje kumurika ibintu byabo, akabona n'umwanya wo kureba uko ubuzima bwe buhagaze, bituma icyizere rushaho kukigira muri we, ndetse ugasangira n'amafashije ni serivisi abantu bagiye bishimira cyane ku buryo bugiye butandukanye, kuko ni serivisi itangwa mu gihe gito kandi gatangwa neza.
Mu gihe kimurikagurisha rigiye kumara nabara nk'iminsi isaga 10, mwari mwihaye gupima abantu bangahe?
Urebye twe twihaye nk'intego y'abantu 1,500, ariko urebye target twari twifuje kugeraho ubona tumaze kuyigeraho, ndetse ubona uko iminsi isigaye expo kugira ngo ibashe kurangira, ubona n'abantu tuzana barenze, ubona n'iri gikorwa abantu bagiye bishimira. Intego yacu yagezweho ku bantu 1,500, ndetse ubona bazanarenga bakajya hejuru yabo.
Rimwe na rimwe hari abaseta ibirenge bavuga ati sanze naranduye, byagenda bite? Ntabwo hagiye habamo guseta ibirenge
bitewe nuko intego y'iki gikorwa cyo gupima abantu ku bushake, ubundi mbere na mbere habanza ubujyanama, ubujyanama mbere yo gupima ndetse na nyuma yo gupima. Kubera rero ubujyanama bwiza babaga bahawe, kuko intego yacu ni counseling, test and treat. Ubwo rero muri ubwo bujyanama babaga bahawe mbere, byatumaga umuntu yiyumvamo ko igisubizo cyari bwakire ari buri bumpereza umurongo w'uko ari bucyakire neza. Ruvanga iyo umuntu yumvaga amaze kumva ubwo bujyanama mbere yo gupimwa, wabonaga umutima wese ujya mu gitereko, ukabona n'igisubizo ari bucyakire neza nta kibazo gifiteye.
Mu bantu 1,500 basaga mumaze gupima, mumaze kubonamo abantu bangahe banduye virusi itera SIDA?
Tumaze kubonamo nk'abantu 9, n'umuntu w'igisubizo cye kitarasobanuka n'umwe.
Hano haragenda abanyamahanga n'abanyarwanda, bose baraza kwipimisha cyangwa n'abanyarwanda?
Ubona bose igikorwa baracyitabiriye ari abanyamahanga bagiye batandukanye baturutse mu mahanga agiye atandukanye, ari n'abanyarwanda. Ingeri zose tugenda tubakira nta kibazo, kandi bakirwa neza.
Ku bwanyu muri abo ngabo 9 muvuga ko mwasanze baranduye virusi itera SIDA mu 1,500, mugeranije n'uko imibare ibigaragaza, imibare igaragaza ko byibura 3% aribo barwaye SIDA, iyo mibare murumva ari myinshi?
Urebye biragereranyije, ubona ntago ari benshi cyane, kuko mu 1,500 kubonamo abantu 9, mu gihe hari ahandi ushobora gukora iyo test ugasanga wenda nko mu bantu 20 wenda nk'9 bararwaye. Urebye mu 1,500 ugereranyije nk'abantu dusanzwe dukora izi serivisi, urabona bidakabije cyane, ntago birengesha urugero.
Muri rusange murasaba iki buri muntu?
Icyo dusaba buri muntu ni uko ubujyanama yahawe yabasha kubukurikirana kumukurikiza uwo twasanze ari muzima agakomeza nyine kumvira inama twamuhaye agafata ingamba zo kwirinda kutandura ndetse n'abo tuba twarasanze banduye tubohereza ku bigo nderabuzima bibasha kubegereye bishobora kubafasha kugira ngo bashe gukurikirana ubuzima bwabo babashe kubafasha kuhabwa imiti ubuzima bwabo bukomeze.
Mwafatiye ku hantu hateranira abantu benshi imurikagurisha risoje igikorwa nk'iki kizakomerezaho
kizakomereza ku bigo nderabuzima bisanzwe cyangwa se ku bandi mavuriro yigenga nta kindi gikorwa cyangwa se nta rindi genamigambi rihari yuko wenda bazagikomereza ku bantu bateranira abantu benshi ibisoza hano muri Expo nyine tuzabaturangije dukomeza gitifite zisanzwe.
Uwo yari Madame Levocate Uwimana umuforomokazi uhagarariye abari gupima sida muri kagurisha ribera I Kigali ni mu kiganiro yahaye umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa. Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil hakomeje irushanwa ry'imikino Olympic uyu munsi biteganyijwe mu mpira w'amaguru w'abagore biteganyijwe ko ikipe y'Ubushinwa iza guhura n'iya Suède Afrika y'Epfo iraza guhura na Brazil hanyuma mu itsinda F Australia irakina na Zimbabwe hanyuma Ubudage bukine na Canada naho mu itsinda G Colombia irahura na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma Nouvelle-Zélande ize guhura n'ikipe y'Ubufaransa. Tukababwira ko abahagarariye u Rwanda n'u Burundi bazongera gukina kuwa kane mu mukino wo koga. Ikindi twababwira amakuru y'imikino nuko uyu munsi ikipe ya Real de Madrid yo muri Espagne iza guhura n'ikipe ya Sevilla mu gikombe bita Super Cup. Shuti muduteza amatwi mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu kuri uyu mugoroba ariko mbere yuko dutandukanaho reka mugenzi wanje Aloyce Bigirimana yongera twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyce.
Rakoze Edi ambasaderi wa mbere wa Leta Zunze za Amerika muri Somalia yashitse I Mogadishu kuri uyu munsi wa kabiri aho yashikirije iketeri mugena leta hicho gihugu mu gihe hari haheze imyaka 25 atabuserukizi bwa Amerika burangwayo ambassadeur Stephen Schwartz agiye gufasha abategetsi ba Somalia kugaruka no mutekano muri ico gihugu cyatabaguwe n'intambara y'abasivili maze imyaka irenga 10 hamwe n'ibitero bya Al-Shabaab mu mwaka w'1991 niho Amerika yahagarika ubuserukizi I Mogadishu nyuma yaho intwaro ya Mohamed Said Barre yari ku butegetsi ico gihe yirukaniwe ku butegetsi hamwe n'intambara z'amoko zaciye zaduka. Muri Ethiopia naho igitigiri cy'abafuye mu myigaragambyo yabaye mu ndwi iheze muri ico gihugu byashitse ku bantu ijana abantu barugwa mu majana bavuga ko bahagaritswe n'inzego z'umutekano mu gihe abandi bavuga ko bakomeretse imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashyirahamwe haranira agateka ka muntu avuga ko abajejwe umutekano muri Ethiopia bacucagiye amasasu ku bari ko bigaragambya mu mutekano naho leta ya Somalia ibandanya kugabisha bigaragambya ahivuga ko bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Igihugu cya Turukiya cagabishije ko mu gihe leta z'umwe za Amerika itokohereza Fethullah Gulen muri ico gihugu bishobora gutosekaza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu. Fethullah Gulen n'umunyedini yamuka muri Turukiya ba hano muri Amerika yagirizwa niyo leta kuba ariwe yagombye gutembagaza ubutegetsi. Amerika hamwe n'abashingwamanza ba Gulen bamenyesheje ko leta ya Turukiya atavyemeza iratanga vyerekana uruhara yagize muri uko gushaka gusenyura ubutegetsi ko adakwiye koherezwa muri Turukiya. Naye ishirahamwe mpuzamakungu nirisaba ko intambara ziriko zibera mu gisagara ca Aleppo muri Siriya zihagarara vuba bwango bidatevye.
Shuti mwari muteza amatwi ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ahantu ho tubisoreje nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire na Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe aya makuru muri studio ya gatanu hano I Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Louise Bigirimana
mugire umugoroba mwiza. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.